ibikorwa by'umurwi iko bigenda neza nkuko mubiza umurwi bimuri kwacu kwitegura witegura ibindi biringo kuko murazi umugwe kuvugana kuri no kunywanisha hose ku isi bizwe n'ibirongo bitanu ikorwa rero turiko turarangura kiri mu bikorwa biva muri cha kiringo biti kiringo cyo kwitegura kaba rero twatumiye abanyamakuru b'amaradiyo yose ngaha mu Burundi n'abantu bakoresha bwa buhinga ngo rukarabumenyi mbere harimo n'amaradiyo yo hanze n'iyo wanyu irimo nabonye ko ari bayiserukiye kugira ngo tuvugane ingene amakuru yotangwa ku byerekeye ibikorwa n'izina biri mu gutangira by'uwo murwi nk'uko mubizi no murwi ugejwe kurondera ukuri ngabo mu nzira yo kunywanisha abarundi kugira ngo ntihazagire amakuru atangwa atajanye n'iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi twazanye rero twafatanije nabo muri Afrika y'Epfo cyane cyane ishyirahamwe nk'uko mwarivuze IJR kuko ririmwo abahoze muri uwo mubwo muri Afrika y'Epfo haragera umunyamakuru kabuhariwe cya atwereka cyane cyane akurikije akarorero byagenze neza muri Afrika y'Epfo kugira tubikurikize byagenze nabi kugira natwe tuze tubyirinde niyo ntumbero rero turi kuri umunsi wa kabiri
igikorwa cy'umurwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi n'igikorwa kuva kare abantu benshi babona ko kizaba kigoye icyo gikorwa cyari kuba cyatanguye haze imyaka myinshi ariko ubu kigiye gutangura mu gihe mu Burundi hari n'ijyane za politiki ka n'amaradiyo yubugaye icyo gikorwa intureka ya politiki iri mu Burundi muri iki gihe ntizotuma gikorwa cyanyu cyo murwi kitoroha
njye nibaza ko igikorwa cyo kuvuga kuri no kunywanisha abarundi ahubwo nibaza ko abarundi bari bakinyote kuko nibaza yuko ingorane twa turiko turimo zivyerekeye cyangwa kikibijanye yaba bijanye n'amatora murabona yere matora abaye harabi ingorane nibaza ko nabyo nyine biva kuko ukuri kutaramenyekana ko tutaramenya mbega n'indi yagize inaka ko tutaramenya mbega aba bantu babahambwe kivunga baba byagenze gute ibyo rero bigatuma womenga mu Burundi ubonye abarundi womenya ko ari wakoze ibintu binaka byabaye mu kahise nibaza yuko ahubwo uyu mugwi igihe woja ku bikorwa nyezina ukereka koko ukura abarundi urabona nk'ubu cyari 13 z'ukwezi kw'icumi twagiye ngaha ku natemwe ya Rwagasore ngo murazi gushika n'ubu nta muntu aravuga neza ati mbega urupfu rwe rwateguwe gute rwakoze n'abandi ibyo byose rero numva n'ibintu bikeneye kumenyekana icya byugururira inzira urwaruka umurwe rero ni cyangiye gukora hari icyo mugabo munyibuka neza yuko n'umugabo muri Togo naho nyine wakoze hari habaye ingorane nk'izi za politiki zijyanye nyuma y'amatora ariko warakoze uratanga icyegeranyo urabishikiriza leta ni n'amashinga amateka muri ishyirahamwe mpuzamakungu natwebwe nuko rero
muravuze ko uyu murwi uzokora mu biringo bishika bitanu ikiringo kizokurikira n'ikihe mbega ibikorwa nyezina bizotangura ryane
nyezina burya bitangirwa n'iki kiringo nyine turimo no kubwira ngo ni uku kwezi cyangwa kuriya mugabo turiko turakora twivuye inyuma kugira ngo tunyarutse cya kiringo kibi cya kabiri icyo kiringo cya kabiri rero muma muri iyi migwi yose n'ikiringo kijyanye no gushikiriza iby'abacamanza bakwita ibirego kuba gushikiriza biba byaragoye umuntu muri kahise ibyo rero bisaba kuba dufite za mpapuro z'abahinzi abantu bandika n'ivyabaye icyo kiringo rero nicyo turiko turitegurira nicyo kizokurikira mugabo sino kubwira ngo n'uyu munsi cyangwa ngo ni mu kwezi kuza icyo tuzi nuko turiko turakora tuva hasi no hejuru kugira ngo icyo kiringo kine cya kabiri cyinjiremo
murasha kutubwira kuri uyu munsi ugira kabiri ibyo bikorwa eka Rwanda rutanguye murasha kutubwira ukuntu amenshi amakuru ariko barakira ivyo mubashikiriza cyane cyane byerekeye n'ukuntu butangaza amakuru ku byerekeye ivyo bikorwa muzoba mujejwe murazi ko hari abamenshi amakuru benshi bahunze igihugu abo mwatumiye bakiriye gute ivyo bikorwa
kuri abanyamakuru batumiwe bavyakiriye neza kandi bajya bava mu maradiyo atandukanye mbere harimo najya yagize ingorane nabonye abanyamakuru bakurabonesha abanyamakuru bakorera isanganiro nta muntu n'umwe nta kinyamakuru na kimwe tutatumiye kidafite umuntu ngaha bose rero bariko bavyakira neza ko hariho na benshi bari bamaze kuronka n'izindi nyigisho zerekeye kuhingiye ibintu by'ubutungane mu bihugu bivuye mu ntambara uyu munsi rero tugaca tuhadikiriza cyane cyane ku byerekeye umugwi wo kuvuga ukuri nshima binagenda neza n'uko abantu twatumiye batanga inyigisho abenshi n'abanyamakuru bagenzi babo niko rero turaraba icyo rero gishya gituma nabo nyine babona yuko hari umugambi umwe kugira twese dushike dushikame kuko uvuga ino kunywanisha abarundi si igikorwa cyo kuvuga ino kunywanisha abarundi si igikorwa cy'abakomiseri 11 cyangwa n'abandi badoshyirwa ko mu ntara igikorwa cy'abarundi bose mu budasa bwabo kugira ngo koko byabaye mu Burundi kumenyekane ihagume havugwa ibintu byo kwagirizanya abantu bagirizanya kivunga abahutu bakagiriza abatutsi bagiriza abahutu ahubwo tumenye yitwa ngo iki yavuka he hanyuma nawe avyemere asaba ikigongwe abo yabigiriye no Burundi.
Patiri Desire Yamuremye mujejwe guhanahana makuru mu murwi Severa mu murwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha barundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye tuzo baterakamo gye muzosozera yo nama ku munsi wa gatano
murakoze.